Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi bacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mu Burundi. Mwumvira radio ijwi rya Amerika muri aka kanya kuri metero 19 na metero 22, ni ukuvuga ku mirongo migufi. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi, na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Duhere ku ngingo z'ingenzi z'aya makuru kandi mbahana ikaze. U Burundi bufite ikibazo cy'ibiciro bihanitse cyane.
Urumva rero hari ibibazo bitari bike, ahubwo niba bihagurukire twese tuje hamwe kugira ngo tubane n'ibibazo byotora umuti, kuko biguma biduga ku munota nta wuzi bizogarukira.
Gabriel Rufyiri ni umuyobozi w'ishyirahamwe Orucom ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta mu Burundi. Abarundi b'impunzi imulongwe bugarijwe n'icyorezo cya kolera. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wongerereye u Rwanda inkunga ku basirikare barwo bari muri Mozambique. Naho mu ntambara yo muri Ukraine, President w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko ashobora gukoresha intwaro za kirimbuzi bibaye ngombwa. Aya makuru nayo yanditswe bateguriye ni mu kanya gato cyane, mugume hafi ku maradiyo yanyu. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi mu kanya gato gashize, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugiye guha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique andi mayero miliyoni 20, ni ukuvuga amadolari arengaho gato miliyoni 21. Fidele Niyongabo kuri iyi nkuru.
Iyo ngingo yongereje inshuro zibiri amafaranga ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryari ryemeye gutanga. Imbere yaho mu mwaka w'2022 Joseph Borrell, icegera cy'umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya, yatangaje ko kuba inteko z'u Rwanda ziri muri Mozambique byafashije bikomeye kugira intambwe muri icyo gihugu mu bijyanye n'umutekano, kandi ko zigikenewe cyane muri icyo gihugu. Yavuga ko gutanga amafaranga agenewe kuzifasha mu gikorwa cyazo byerekana ko ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya rishyigikiye inyishu z'Abanyafurika ku bibazo byabo. Naho ingingo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya yari yitezwe yarateye ibibazo, yafashwe habanje gusabwa ko iryo shyirahamwe rishobora guhindura rigahagarika amafaranga rizoba ryatanze n'iyo u Rwanda rwayakoresha mu bikorwa byago ahandi atari muri Mozambique. Ububiligi n'icyo gihugu cyashimikiye cyane kuri icyo kibazo. Icyo gihugu kirabandanya kwiyamiriza uruhara u Rwanda rufise mu gufasha umugwi M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Muri Somaliland, umuyobozi w'ishyaka wa Dami ritavuga rumwe n'ubutegetsi Abdirahman Abdullahi yatsinze President ucyuye igihe Muse Abdi, n'ibivuye mu matora yabaye ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Ibindi kuri iyi nkuru Frederic Nkundikije.
Abdirahman Mohamed Abdullahi arongoye umugambi wa Dami utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iyo ntara, niwe yatsinze ayo matora yabaye mu ndwi iheze n'amajwi arenga 50%. Abdullahi afise imyaka 69, yarabaye umukuru w'inama nshingamateka ya Somalia mu 2005. Uyu mugambwe wiwe wiyamamaje ushira imbere imigambi yo kunagura intwaro ya demokrasi hamwe no gutsimbataza ubumwe mu banyagihugu. Abarongoye umugambwe baremereye kandi abanyagihugu kunagura ubutunzi hamwe no kurwanya ubushomeri mu bakiri bato. Perezida Muse Bihi Abdi w'umugambwe uri ku butegetsi Kolomiye yaronse amajwi 30% gusa. Mu kiringo yaramaze ku butegetsi yarakoze ishotse byose kugira ngo Somaliland yemerwe makungu. Ayo matora yabaye mu ndwi iheze yari yarasirijwe inshuro zibiri mu mwaka wa 2022 kubera imvo zitandukanye zirimwo ubukene bw'umutahe wo kuyatunganya. Somaliland yongewe kuri Somalia mu gihumbi kimwe n'amajana 1991 yatunganije leta yayo, ifaranga ryayo, hamwe n'inzego zijejwe gucungira umutekano naho amakungu atayishyuye. Amasezerano aherutse kuba hagati ya Somaliland n'igihugu kibanyi cya Ethiopia iha Ethiopia uburenganzira bwo gushikira no gukoresha iyo hari Oceania, maze naco kikemera ko Somaliland ari igihugu cigenga, yaratumye haba uruhagarara rwa politike hagati ya Ethiopia na Somalia. Somalia kirega Ethiopia ko ibangamiye imbibe zacu.
Somalia, Somaliland, noneho tujye muri Sudani, aho intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tom Perriero asaba agahenje no gufungura inzira z'imfashanyo. Federi Niyongabo.
Tom Perriero yavuze ko gutanga izindi mfashanyo mu buryo bwihutirwa muri Sudan ari ibintu bishobora gukiza ubuzima bw'abantu batari bake mu bakeneye imfashanyo kurusha abandi muri Sudan. Yabiganiye n'abategetsi ba Leta ya Sudan bari mu mukuru w'inama y'ubuyobozi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan mu rugendo yagize muri icyo gihugu ku munsi w'Imana. Perriero yavuze ko anejerejwe no kubona ko hari intambwe ziriko zirashikwa, ko yamara ko makunga akeneye kubona ko hari izindi ntambwe zikozwe. Perriero yatangaje ko icyo Amerika ishaka gushika ko ari uko ingwano ihagarara ubwa mbere na mbere, abagwanya ubutegetsi bakava mu bice bigaruriye, maze abanyagihugu bagashobora gusubira mu buzima busanzwe kandi imfashanyo zigashobora kubashikira.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tujye muri Brazil, aho abakuru b'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi bagize G20 bateraniye uyu n'umunsi wa nyuma, barasaba ko imfashanyo ziyongera muri mu ntara ya Gaza yo muri Palestine. Fidele Niyongabo.
Abo bategetsi barashikirije hamwe itangazo rya nyuma mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Urwandiko bashikirije rurimo akamo kuko haba amasezerano ku rwego mpuzamakungu yo kurwanya inzara, guha imfashanyo kurushiriza intara ya Gaza hamwe no guhagarika ingwano muri Ukraine. Urwandiko rwavuze byinshi muri rusange ariko nta bintu bigaragara rwashize habona. Rwasabye kandi ko haba muri kazoza amatagisi ku batunzi bakomeye cyane ku isi hamwe no guhindura ibintu ku buryo ibihugu ntayigarizwa bigize urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi byongerezwa aho kuba bitanu gusa nk'uko ibintu biri muri iki gihe. Mu ntango y'iminsi itatu y'inama y'abategetsi b'ibihugu 20 iteye imbere mu butunzi kurusha ibindi ku isi izorangira icyese kuri uyu wa gatatu, abahinga bari bafite amazinda ko perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yari gushobora kumvisha abo bategetsi bari bakoraniye mu gihugu ciwe ku bijanye no gushika ku masezerano ayo ariyo yose. Ivyo kubera ukutamenya ibintu bizogenda ku ntwaro yimirije ya perezida yatsinze amatora muri Amerika Donald Trump n'icyuka kibi mu makungu gifatiye ku ngwano mu buseruko bwo hagati bw'isi na Ukraine.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu mudukurikira no kuri internet kuri www.radio.com, radio yacu www.radio.com, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye by'umwihariko Facebook na YouTube ni kuri VOA Radio yacu. Aho hose kandi ibiganiro n'amakuru igihe cyose mushobora kubihasanga. Mu Burundi, ishyirahamwe Olucom ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ryemeza ko ikibazo cy'ibiciro bihanitse cyabaye ndanze. Diane Ninirazwe yaduteguriye inkuru irambuye.
Urwandiko rw'impapuro indwi iryo shyirahamwe ryarungikiye abamenyeshamakuru risigura iki kibazo, ruvuga ko ibiciro z'ibintu umunyagihugu akenera ku munsi byaduze bivuye ahanini ku ikena ry'amafaranga y'agaciro no gukoresha nabi make mu mafaranga y'agaciro Uburundi bufise. Olicom ivuga ko kuva mu kwezi kwa kane kuno mwaka gushika mu kwa 11 turimwo, umukate umwe akarorero wavuye ku 2500 by'amafaranga y'amarundi uja ku 5000, ikiro cy'isukari kiva kuri 2300 kija ku 10000, ici biharage vyumye kiva ku 4800 kija kuri 6500, ici bigori vyumye cavuye ku 10800 kija kuri 2800. Ku bindi biciro ikiro cy'ibiraya bisanzwe cavuye ku 1900 kija kuri 2500, ibiraya vya ruhengeri biva ku 1900 bija kuri 3000, ikiro cy'inyama y'inka irimo amagufa kiva ku 15000 kija ku 2400, iyo musoso nayo iva ku 17000 ija ku 30000. Ilitiro zitanu z'amavuta y'amakoto zagurwa 53000 mu kwezi kwa kane ubu zigeze ku 85000. Ilitiro 10 z'amavuta yitwa Maoki akoregwa mu Burundi zavuye ku 79000 zija ku 225000. Umufuko w'umunyu urimo ibiro 25 wahurugurwa 25000 ubu ugeze ku 55000. Ibinyobwa bikorwa n'ishyirahamwe ryo mu Burundi Brarudi navyo nyine vyaraduze. icupa ry'ikiyeri kimwe cyo mu bwoko bwa Amstel ryavuye ku 3000 rija kuri 5000 ikiyeri cha Primus cyahura kigurwa 2500 kigeze kuri 4 ifana imwe nayo yahora ku 1600 ubu igurwa 2500 igisata cy'uburaro naco nyene Olicom yemeza ko yakozemo amatohoza isanga cyarashikiriwe umufuko w'isima yo kubaka wavuye ku 45000 uja ku 70000 inzu y'icumba kimwe yakoteshwa 250000 mu kwezi kwa kane ubu ikoteshwa 250000 ivyumba bitatu nayo yahora ku 300000 ku kwezi ubu igeze ku 750000 hambavu y'ibi vyankenerwa Olicom ikemeza ko n'imiti yaduze cane iryo shamwe rivuga ko ikiza gisongera isibe ari uko bamwe mu badandaza bagwiriyemwo abari mu ntwaro bikika mukiza bakidugiriza ibiciro ko bishakiye umufaso ni Jean Gacoreke ari mu basuma ku munsi kugira ngo abesheho umuryango akavuga ko Olicom itarira busema
yaragize gose akarabaye n'imbaje ugiye mu isoko ngugiye kurondera samaki hoho imiteke itangagara uduriruka ibintu byaraduze biraduze birarenga
ibivugwa na Jean Gacoreke w'Ubujumbura bishimangirwa n'abandi banyagihugu barimwo abo hagati mu gihugu Gabriel Rufyiri atwara Olicom aha adondagura abari bakwiye gufata iya mbere mu gutorera inyishu iki kibazo
leta niyo ibazwa ibintu byose bizavuze cyangwa bizigera mu nta wundi muntu n'umwe abigaza utari leta
muti ni leta leta iragutse hari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hari ubushikiranganje buramutswa
abatari oya erega tuvuze leta mu bisanzwe leta c'est une équipe gouvernementale hari n'amashikiranganje yamiba rimwe cyangwa kabiri mu kwezi abo rero barabivuga bakaheza bakabivugana bagafata ingingo mugabo n'ibyo harababibazwa bwa mbere umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro urumva rero hari ibibazo bitari bike twibaza ko bigomba guhagurukirwa sinova ngo babyicare kuko umuntu yaba yicara akapfa yibagira agagumayo biguma biduga ku munota ntawe uzi bizogarukira
uru rwandiko mwaturungikiye dufitiye kopi leta y'u Burundi iyo irarufise n'imbi rufise iremera ko ikibazo kihari hari ico babwira ko bagiye gukora kuko twe twabarondeye
nize tugira tubanze tujemwe kuko bera muri avyo mu rwandiko turavuga mu inama nshinga amateka n'izindi zengo nyinshi
leta iravyemera ko ari kibazo
hari ibyo bemera n'ibyo batemera mugabo twe none hari umuntu wakana ko igitoro kitahari kitariho kwere hari umuntu yavaka yuko atabintu bya transport bihari aha uri soko nguri ya Bujumbura muraraba abantu ntibikunda ko baje ko kata ruguru ikige yimuje na gatatu na kane na gatanu ni ukuvuga n'ibintu insportable
ishyirahamwe Olicom ribandanya kuvuga ko ikibazo c'iduga ry'ibiciro kibangabanganywe n'ititu kagifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku munsi Olicom iti amabi ntasiga yandi ubukene bw'amafaranga ntibugarukiraho igisata cha mituel gishigikira abakozi mu by'ubuvuzi ntikigishoboye kuvuza abakozi ba leta kubera ubushikiranganje bwinshi buyiheraniye amafaranga yo murengera impfuvyi nazo nyene kubwa Olicom ntizikivuzwa neza kubera amafaranga ubushikiranganje bwo gufatana munda bufitiye amavuriro atandukanye ijwi rya Amerika twaronde impande zitandukanye za leta zirimo ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo tuzibaze ico zigona kuri iki kibazo ntitwashoboye kuzironka kuko batitabye amatelefone yacu hakagira ico batangaza tuzobibabwira
iyi ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC
Radijwi rya Amerika dukomereze amakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe ni mu ntara ya Kivu y'Epfo abarundi bayibamo bugarijwe n'icyorezo cya kolera mu gihe cy'ukwezi kumwe abarenga 90 baranduye umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira aratubwira uko byifashe
Iki kibazo kiravugwa cyane mu mpunzi z'abarundi ziganjemo izeruka kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zikazanwa mu nkambi ya Mulongwe Izi mpunzi zirenga 300 zivuga ko ubukene bw'amazi imisarani n'isuku nke bigaragara aho batujwe ari byo ntandaro y'iki cyorezo nta kiruta Imana Deo ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mulongwe asobanura ko imibare bakesha abashinzwe ubuzima yerekana ko abarenga 90 ari bo bamaze kwandura icyo cyorezo cya kolera
ahamaze kubonekeza abantu benshi bakayikorera ngaha muri site yacu yamurongo bivanye ningene ariko baragaza bari kije benshi abari kije ariko baragaza bashina amahangare kandi batafise ama WC ikiteye ko abari kije ariko baragaza no gasanga barabazanye ndi babahinja baje ari bashashe baturanga handi baza guca ningero nabugingo akavura kare kamaze gatara gatoyi ugasanga bari kije bimwora hijyatsi bigatumije dese ariko baraha hari buko ko bwigimenya kuwe byatsi ugasanga umuntu agiyemo acibwamwe turamaze kugira abantu 190 bamaze gukora icyo kiza cyakorera nacyo cyane tukasanga yuko benshi bari mu bantu bashashe
impunzi zanduye iyo ndwara yakorera amashyiramwe ashinzwe ubuzima mu nkambi azohereza ku bitaro bikuru bya Baraka ahari ikigo gishinzwe kuvura no gukurikirana abagwayi b'iyo ndwara kuva mu nkambi kugera ku bitaro bikuru bya Baraka hari birometero 15 bapfa kurira Machozi yaramaze ibyumweru bibiri agwaje korera mu bitaro bikuru bya Baraka
asabuni bampaye afungugwa abana meruka kuva nabo kwa muganga barafashwe n'indwara yakorera abana babiri barafashwe n'indwara yakorera abatwara kwa muganga ahantu biti Baraka
kubwa ugileye ntihaniraho umugore uri mu kigero cy'imyaka 29 umaze ibyumweru bibiri avuye mu nkambi y'agateganyo ya Sangi avuga ko ubuzima yasanze mu nkambi ya Mulongwe bushobora gutuma umubare mwinshi wandura korera
amadishe dufise ntawe se dufise itware tuzaramaze kuzura cyane aho abana bacu bidakunda ko twokwirirwa tuko turabacunga kuyo tware kimwe tuyikoraniramo turamasara 5 nabo mu mihana bose bafise ibyo bibazo hama mu buryamo bw'ijoro ahantu turi nk'atabari hari turamerewe nabi cyane turonka amazi duhangayitse
ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere k'ubuzima ka Fizi kuri iki kibazo ntibyadukundira gusa Didier Numbi wa Numbi umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Mulongwe avuga ko mu kwezi kumwe abantu barenga 90 aribo banduye korera muri iyi nkambi
inakuwa karibu mwezi mzima tumepata shida ya kolera umu mukambi
hashize ukwezi dufite korera mu nkambi ku ikubitiro yafasha abantu babiri irakomeza iriyongera none igeze ku bantu barenga 90 muri ibyo bihe byose inzobere mu by'ubuzima zirimo akarere k'ubuzima ndetse n'abandi baterankunga barimo kwahuje Haseri, Caritas, UNICEF, CNR ndetse n'impunzi twarafatikanyije mu kurwanya icyo cyorezo none cyatangiye kugabanuka kuko mbere yo kuwa gatanu abantu banduye ari benshi kuwa gatanu nta muntu wanduye kuwa gatandatu habonetse umuntu umwe mu rwego rwo kurwanya korera uyu muyobozi avuga yuko bafashe ingamba zirimo kubuza impunzi gufurira no gukoresha amazi y'umugezi utambuka mu nkambi ndetse no gukurikirana impunzi ziba amabati aba yubakishije imisarani usibye iki kibazo cya korera izi mpunzi ziri mu bihangare zifite zivuga kandi ko zugarijwe n'ibibazo birimo inzara n'uburaro butari bwiza
twebwe badukuye mu isange batuzana mu nkambi y'Murongo ibibazo dufise ikibazo cya mbere dufise ni ikintu tutagira icyubahiro kurarana n'abagore n'abana mu isare bagira ingufu baduha amaparasera dutume dushingamo n'ingando ariko kurarana n'abana ntibibe mu kibazo kigira kabiri batuzanye tuzi yuko baje kudukiza ariko twabonye inzara kabisa igomba itwice bahise baduta nk'ukumenga ntibatuzi
muri inkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi irimo impunzi z'abarundi zigera ku 15 muri ibi bihe by'imvura amazi akunze kubura bitewe n'uko ibipompa bitanga amazi bikoreshwa n'imirasire y'izuba umuyobozi ushinzwe kugwanya icyorezo cya korera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Placide Welo mu kwezi gushize yatangaje ko abantu 26 aribo banduye korera mu gihugu cyose Bedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho tuze muri leta zunze ubumwe za Amerika murabizi iri mu rugendo rwo gutegura ihererekanya butegetsi hagati ya president ucyuyigiye Joe Biden na president watowe Donald Trump umuhango uzaba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha nibihe by'ingenzi muri demokarasi ya Amerika nkuko inzobere zibisobanura inkuru ya Salem Solomon w'ijwi rya Amerika murayumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima
Ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro umucurambye isezerano ry'igihango bikaba n'igice cy'ingenzi muri demokarasi ya Amerika nyuma yuko perezida wa Amerika towe abikorwa byinshi mbere yuko arahira Iminsi 76 yo kuva ku gutorwa kugera ku irahira ishobora kumvikana nk'igihe kirekire. Nyamara urugendo rwo kuva ku butegetsi bumwe ujya kubukurikiraho si ikintu cyoroshye nk'uko Michael Shakin wakoze mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ubakaba ari umuyobozi wa gahunda zo ku rwego rw'isi mu kigo 14 North Strategies kibujyanama mu by'ubushabitsi abivuga.
We want to make sure that the president succeeds.
Kwifuza gukora ibishoboka byose ngo president agere ku ntego ze. Rero niba hari politiki ashaka kuvugurura tubimufashamo tumubwira icyo tuzi tukanamusobanurira ibirimo kuba.
Perezida watowe ntatangira imirimo mbere y'itariki ya 20 y'ukwa mbere. Icyakora imyitegura ibigomba gutangira mbere cyane y'itariki nk'uko Valerie Smith Boyd wo mu muryango Center for Presidential Transition uharanira ihererekanya mu mahoro ry'ubutegetsi abivuga.
So it is a tremendously large task, and the first thing that our organization...
Numurimo ukomeye cyane kandi ikintu cy'amere mu ryango wacu wakoze no gushishikariza abakandida president gutangira gutegura urugo rugendo mu muhindo w'umwaka amatora azabamo. Birumvikana ko intego nyamukuru w'abafite ari ugutsinda amatora, ariko bakwiye no gushyiraho urwego rwihariye rusuzuma dosiye 100,000 rugahitamo abantu baboneye bazabasha gushyira mu ngiro ibyo basezeranyije abaturage.
Gushyiraho abagize guverinoma si umurimo woroshye. Boyda avuga ko myinshi mu myanya bisaba ko bayishyizwemo bemezwa na Sena, mu gihe inda bayijyamo bagomba kubanza kwigwaho ku mpamvu z'umutekano ibisaba igihe gihagije.
We do see times of transition.
Tubona ibihe by'ihererekanya ry'ubutegetsi nk'igihe cy'intege nke ku gihugu bitewe n'uko abategetsi bashyirwa mu myanya, abayobozi bakuru baba barimo kuvaho mu buyobozi bumwe. Hashobora kubaho ubukererwe mu kuza mu myanya kw'abategetsi bashya, kandi birumvikana igihe ko bishobora gutera zimwe mu mbogamizi mu bijyanye n'itumanaho cyangwa kumva amabwiriza n'inshingano.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite umugenzo w'ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro umaze igihe kirekire kuva wabaho bwa mbere mu 1797. Icyo gihe George Washington yahererekanyaga uperezida na John Adams wari umusimbuye. Boyd avuga ko umuziremezo w'ihererekanya ry'ubutegetsi rikozwe neza ari itumanaho n'ubwumvane bisobanutse kandi bikozwe neza.
So a peaceful transfer of power at its best.
Ihererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro ryakozwe neza, naho ikipe icyuye igihe nifashe inshingano bahanahana amakuru ndetse bagakorana bya hafi mu kurinda igihugu n'isi yose ibyago bikomeye.
Shakini washimangira ko amaherezo demokarasi ikora neza ariyo y'ingenzi kuruta kureba ngo ninde utsinze amatora.
Kugira ngo demokarasi ikore buri wese agomba ku rwego runaka kumva ko igihe cyose sistemu ikora, sistemu ariyo y'ingenzi gusumba we, ubuzima bwa sistemu nibwo bw'ingenzi kurusha kuba uwo ushyigikiye yatsinda cyangwa yatsindwa amatora. Kandi nibwira ko iyo ari yo mpamvu y'ingenzi mu mateka demokarasi y'Amerika yakomeje kuganza kandi igatanga umusaruro.
Mu gihe igihugu cyitegurira irahira rya perezida utaha, urugendo rwo guhererekanya ubutegetsi rwibutsa abantu batagaragara bakora iyo bwabaga baharanira ko demokarasi ikora neza.
Dusikirize Sauti ya Amerika yelewe, yelewe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Intambara muri Ukraine yujuje iminsi 1000. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yasinye amategeko mashya ya gisirikare agenga imikoreshereze y'intwaro za kirimbuzi. Diane Nininahazwe, iyi nkuru wayikurikiye wiriwe ariko?
Wiriwe Thomas.
Nuko bimeze bitese?
Nuko Toma, nuko izo ngingo zitandukanye ziri mu mategeko mashasha y'Uburusiya zivuga ko ico gihugu gifise uburenganzira bwo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire igihe cose bwivuna ibitero vy'ibibombe bikomeye vya missile ballistique, zaba izo mu kirere, iz'indege z'intambara, izitagira abadereva zitwa drone, n'iziraswa n'imodoka z'ingwano. Ayo mategeko rero aratomora Tomasi ko igihugu kidafise ibirwanisho vya nucleaire cihenze kigatera Uburusiya gishigikiwe n'igihugu gifise ivyo bigwanisho canke cahawe ivyo bigwanisho, Uburusiya buzofata ko bwatewe n'ivyo bihugu bibiri. Uburusiya buvuga kandi ko bufise uburenganzira bwo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda igihe cose hogira igihugu na kimwe gitera umubanyi wacu Belarusiya. Perezida w'Uburusiya ahinduye amategeko y'igihe igihugu ciwe cemerewe gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda vya nucleaire umunsi umwe gusa nyuma yo president Joe Biden asigaje iminsi mike ku butegetsi bwa Amerika aye Ukraine uburenganzira bwo gukoresha missiles za Amerika zirasakure ku butaka bw'u Rusiya. Amerika muribuka ko yari yaranse ko missile yahaye Ukraine zikoreshwa mu bitero ico gihugu gikora mu Rusiya kubera ko Amerika yavuga ko yankako intambara iri hagati ya Ukraine n'u Rusiya itandukira handi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ryabajije Dmitri Peskov avugira leta y'u Rusiya nimba President Putin yasubiyemo amategeko agena y'u Rusiya bwivuna bukoresheje umara runyanganda bwa nuclear kwera uruhusha Amerika iheruka guha Ukraine bwo gukoresha misile zayo mu Rusiya. Yishuye mu mvugo ipfobetse avuga ko isubirwamo ry'ayo mategeko rije hageze kandi President Putin yari yaripfuje kuyahindura kugira ngo ajane n'ibihe igihugu ciwe kirimwo. Dmitri yavuze kandi ko Urusiya bwahinduye amategeko agena igihe cyo gukoresha ibirwanisho ruhonyanganda birimo ubumara bwa nuclear kugira ngo bwumvishe abo bwise abansi babwo ko bwiteguriye kwihora igihe cyose butewe canke inshuti yabwo itewe. Mu gihe intambara y'Urusiya na Ukraine yakwije iminsi igihumbi Thomas nk'uko wabivuze kuva itanguye uno munsi kwa kabiri, ibyo bihugu uko ari bibiri vyasohoye amatangazo yemeza ko bibwirizwa kubandanya intambara. Urusiya bwavuze ko imfashanyo ibihugu byo mu burengerazuba biha Ukraine ataco ibubwira, bwagize buti izo mfashanyo ntacu zica ku bikorwa zacu bya gisirikare bizobandanya kugera dushitse kuco twipfuza. Ku ruhande rwa Ukraine nayo yaciye yandika itangazo rigira riti tuzobandanya kwivuna gasomborotso ku Rusiya ntituzoyihebera. Igisirikare cy'u Rusiya kibwirizwa guhanirwa amategeko mpuzamakungu kiko kirahonyanga. Thomas Kamirindi nuko zifashe mu Burusiya na Ukraine.
Ye mbwira batwumva ko missile balistique wavuze mu nkuru yawe ni misile zirasa kure cyane, hanyuma nyine nanone Ukraine nayo wabivuze ko President Biden yemeye noneho ko ishobora gukoresha intwaro za Amerika, intwaro Amerika iha Ukraine, Ukraine ishobora kuzikoresha kurasa mu Burusiya yatangiye uyu munsi koko yarashe bwa mbere, si byo se?
Ego Thomas yarashe bwa mbere, turaza kubigaruka ko no makuru yacu ari imbere, tuza gucesha ku mbuga ngurukana umenyi zacu zitandukanye. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Diane kandi umunsi mwiza.
Twese.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ahangaha rero niho iyi nkuru niyo dushorejeho amakuru yacu, mukanya ndababwira ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Mu Burundi, Orukom ni ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta ryemeza ko ibiciro bihanitse cyane bikabije. Ivuga ko mu bibitera harimo ubukene bw'amadoviza, ni ukuvuga amafaranga y'agaciro mvamahanga. Ifaranga ry'u Burundi naryo rigenda rikomeza guta agaciro kurushaho. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ugiye guha ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique andi mayero miliyoni 20, ni ukuvuga amadolari arengaho gato miliyoni 21. Muri Somaliland, umuyobozi w'ishyaka wa Dami ritavuga rumwe n'ubutegetsi Abdirahman Abdullahi yatsinze perezida ucyuye igihe Muse Abdi mu matora yabaye ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Somaliland ishaka ko amahanga yemera ko ari igihugu cyigenga yitandukanije kuri Somalia mu 1991. Naho Abarundi barenga 3,000 bari mu nkambi y'impunzi ya Mulongwe mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite ikibazo cya kolera. Mu gihe cy'ukwezi gushize abarenga 90 baranduye. Nk'uko nanone mukanya twabibabwiraga na Diane Ninazwe, intambara yo muri Ukraine yujuje iminsi 1,000. President Vladimir Putin w'u Burusiya akaba yahinduye amategeko agenga igisirikare kirwanisha intwaro za kirimbuzi, ni ukuvuga ibyo bita bomba atomika mu zindi ndimi. Yashyizeho rero amategeko mashya avuga yuko ashobora kuzikoresha biramutse bibaye ngombwa. Urebye ni nk'igisubizo cy'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kwemerera Ukraine kurasa mu Burusiya n'intwaro Amerika iha Ukraine, kandi nazo zirimo izirasa kure cyane. Maze rero banywanye b'Ijwi rya Amerika, mbashimiye cyane rwose ko muri bamudatenguha. radio yanyu ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri wa3@ radio yacu voa@.com YouTube Facebook voa radio yacu umugoroba mwiza murakarama.